Imumva ni ijwi rya Amerika. Mara mutse nshuti namwe tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Louise Bigirimana kuri micro ni ijwi rya Amerika isamiranira mu kirundi n'ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 99.9 na FM 95.2 mu Burundi nayo mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3.
Ikindi cy'umwidogo niyumvira ko abarinyi b'ikawa bafise nuko ibiciro by'ikawa imyaka yose byamari bito.
Uyu ni Joseph Ntirabampa, mukuru w'urunani rw'abarinyi b'ikawa mu Burundi, avuga bimwe mu bituma abarinyi b'ikawa batanezerewe. Inkuru cyo kimwe n'inkuru y'umukenyezi yishwe muri komine n'intara ya Cankuzo, tutibagiye n'amakuru y'inkino yabaye mu karere mu mpera z'indwi. Turangije ni mukanye. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino twateguriwe na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloyize, mwaramutse namwe mwese muduteze amatwi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri Somalia. Abasirikare 9 bahitanywe n'igitero, abandi 5 barakomerekera habereye icyo gitero ku ibarabara rija mu gisagara cya Galgala. Icyo gitero cyabaye kuri uyu w'Imana mu gihe abajeje umutekano mu ntara ya Puntland bari basanzwe bari mu bikorwa byabo bya misi yose. Major Abdirahman Farah Guran, umuvugizi w'igipolisi mu ntara ya Puntland, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko imodoka yari itwaye abasirikare 17 yaciye ku mutego ucuraturika. Guran yatangaje ko abaguye muri icyo gitero bari bagizwe n'abapolisi, abasirikare hamwe n'abasanzwe bagwanira mu mazi. Umushoferi w'imodoka hamwe n'abasirikare babiri nibo bashoboye kurokoka. Umugwi Al-Shabab watangaje ko ariwo wakoze icyo gitero. Uwo mugwi umaze imyaka 10 uhangana n'inteko z'abasirikare ziri muri ako karere mu misozi y'intara ya Puntland, akarere abahinga bavuga ko gakomeye kuri abo bagwanyi, bivuye ko kabahuza n'abagwanyi basanzwe bari mu gihugu cya Yemen. Mu Faransa, amatora y'umukuru w'igihugu yo ku nshuro ya mbere yabaye kuri uyu w'Imana, yatahukanye Emmanuel Macron. Yaronse 23 n'ibice 8% by'amajwi, hamwe na Marine Le Pen yaronse 21 n'ibice 7% by'amajwi. Uwuze utahukana intsinzi mu kibanza cy'umukuru w'igihugu akeneye amajwi menshi mu matora yo ku nshuro ya kabiri ategekanijwe kuzoba itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Macron yahoze ari umushikiranganje w'ubutunzi afise imyaka 39. Imigambi yiwe igizwe no gukorana n'ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya hamwe no gukomeza urudandaza. Ku nshuro ya kabiri Macron azohiganwa na Marine Le Pen, asanzwe aserukira umugambwe Front National ufise abanywanyi mu ntara zose, mu ntara nako zahoze zikomeye mu bisata by'amahinguriro. Le Pen avuga ko umwe mu migambi yiwe ari ukubohora Abafaransa, agakura Ubufaransa mu ishyirahamwe rya Buraya. Abahinga bavuga ko ayo matora hari ayimboneka rimwe kuva ingwano y'isi yose ya kabiri iheze. Bakavuga ko umunsi wo gutora washitse hari abanyagihugu benshi batari bwamenye aho bahagaze. Kuri uyu w'Imana, abapolisi 50,000 bari kumwe n'abasirikare 70,000 bari bakwiragiye amabarabara y'Ubufaransa, bivuye ko umuhari wa leta ya Kiisilamu wari wagabishije ko ushobora gukora igitero. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yagabishije abashaka gusambura Israeli hamwe n'abayahudi ko aribo nyene bazorugwamwo. Ivyo Netanyahu yabitangaje ari ku kibutso ci de Vashem i Yerusalemu, aho bari baramutse bibuka abayahudi bashika ku 6,000,000 baguye mu ihonyabwoko ryakozwe n'uwahoze atwara Ubudagi Adolf Hitler. Netanyahu yavuze ko Irani na leta ya Kiisilamu bafise umugambi wo gusambura Israeli, kandi ko urwanko bafise ku Bayahudi ubu gwerekeza kuri leta yabo. Avuga ko igihonyabwoko ryababereye icigwa, kandi ko bategerezwa kuzokwigwanira uko bizogenda kose. Mu birori byo kwibuka abahitanywe n'igihonyabwoko i New York, President Donald Trump yavuze ko bigoye kwiyumvira umubabaro n'agahinda k'igihonyabwoko, nyamara ko biyemeje kutazosubira kwemera ububisha nk'ubwo. Mu ijambo yashikirije, Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, yavuze ko muri kino gihe kwanka ko Israeli icika leta ikwije amategeko hari irindi hohoterwa irikirakoregwa. Guterres yatangaje ko leta ya Israeli yari kwiye gufatwa na ONU nk'ayandi mareta yose. Leta zumwe za Amerika yarungitse indege y'ingwano mu karere ka Korea ikaba yahuriyeyo n'izindi zibiri z'Ubuyapani. Ibyo bigwanisho byatanguye imyimenyerezo yabyo hamwe mwibahari Pacifique kuri uyu w'Imana. Ibyo bigwanisho byari bitekanije kurungikwa muri Australia bikaba byahavuye bihindurirwa inzira na President Donald Trump bivuye ku ruhagarara rwa missile ballistique hamwe n'ibigwanisho bya nucléaire byagomba gutegwa na Korea. Igisirikare cyo mu mazi cya Amerika kivuga ko imyimenyerezo kigirana n'Ubuyapani yari hasanzwe mu ntumbero yo kungura ubuhinga mu bijyanye n'umutekano. President Trump yaratangaje ko yiteguye gukoresha uburyo bwose kugira ahagarika ibitero Korea ya ruguru yavuze ko izokora kuri Amerika. Muri Siriya, amashyirahamwe y'abaharanira agateka kazi na muntu yatangaje ko ingwano zikomeye ziriko zirabera hagati y'abagwanyi b'umuhari wa Kiislamu hamwe n'imigwi y'abakurdi isanzwe ifashwa na Leta Zunze za Amerika. Izo ngwano bivugwa ko ziri ku birometero 50 uva ku mugwa mukuru wa Raqqa asanzwe hari abajihadiste. Mu byegeranyo byasohotse kuri uyu w'Imana nta byinshi byatangajwe ku bijyanye n'ibyononekaye. Yamara makuru yatanzwe n'ikinyamakuru cya Leta Al-Mazar avuga ko igitero cyakozwe n'abagwanyi ba Leta ya Kiislamu cyahitanye abakurdi bashika kuri 15. Bikavuga kandi ko abakurde bashoboye kwigizayo abagwanyi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu.
Hari amakuru yo hirya no hino ku isi imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet wezi tatu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere, leta y'u Burundi rikirafata ingingo zo kunagura igisata cy'ikawa. Leta yagiranye amasezerano n'ibanki nkuru y'isi y'amadolari arenga miliyoni 50. Uwo mugambi ukaba ushobora gutuma umwimbo w'ikawa z'ibiturumbwe wiyongera na kabiri. Rero Jeberika neza niwe yaduteguriye inkuru.
Kuva leta ikuye akarenge mu gisata c'ikawa mu mwaka w'ihumbi 2008 abarimyi ntibagihurumbira ico giterwa cinjiza amafaranga y'agaciro menshi mu gihugu uko umwaka utashe. Umukuru nani rw'abarimyi b'ikawa Senake muri Mabisangi atubwira imwe mu myidogo y'abarimyi. Joseph Ntirabamwe:
Nabamenyesha yuko nk'ubu ariho turiko turashikirizwa ifumbire, ubu niho turiko turafumbira mu kwezi kwa kane, twategereza gufumbira mu kwezi kwa kabiri no kwezi kwa gatatu. Ikindi cy'umwidogo niyumvira ko abarimyi b'ikawa bafise nuko ibiciro by'ikawa imyaka yose byamara ibito, nibyo ubu ntawuzoja munsi y'amahera 500 ku kiro, arasumba 400 twaroze mu mwaka uheze. Mugabo si menshi, uravye imvune umurimyi w'ikawa ashira mu ikawa, urabona yuko akiri make cyane.
Imbere y'uko iryo terambere ribashikira, umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ibikorwa mu gisata c'ikawa Afrique mu mfunyafunyo y'Igifaransa avuga ko uwo mugambi w'ibanki y'isi yose ufitiye akamaro impande zose. Jean de Dieu Mutabazi:
Iyo proje ya Banque Mondiale yaramaze gutangura, hanyuma izoheza ihe uburyo bukomeye ifate mu mugongo ibisata bitatu bigize igisata rusangi c'ikawa. Ivyo bisata navyo ni igisata giserukira abarimyi, abahingura ikawa kongera bakayishora mu mahanga, hamwe rero n'igisata giserukira leta. No kuvuga izo bisata ko ari bitatu, ayo mafaranga azoheza aze kubifata mu mugongo. Mugabo ikintu gikomeye cyane bwabaye ubwa mbere ari uko ukwezi k'umunani kugera abarimyi bose bo mu Burundi barishwe.
Mutabazana tubwira utundi twigoro twa leta.
Icya mbere nuko turavye isizene yo mu 2015 na 16 ibiciro mpuzamakungu byari byagiye hasi gose gushikaho abantu bari baramenyereye gushora umwimbo batarariha abenegihugu bari baheranye amafaranga ashika ku miliyaridi n'inusu. Niho rero umwaka uheze leta yafata ingingo yuko itanze ingwati uwo mu miliyaridi n'inusu urarihwa. Umwaka uheze nyene igiciro nticyari cyiza cyane, cyari ku mafaranga ashika amafaranga 415 ku kiro cikawa y'ibiturumbwe.
Izo ngingo none nari se nakero bazishimiye.
ikibazo cha mbere no vuga yuko tubona ko kiriko kiratorega umuti n'ikijanye n'abasahura nk'ikawa mu gihe yeze bayijana mu bihugu bibanye turabona yuko leta yabihagurukiye abajeje umutekano abajeje ubutungane babura matari abastanteri imbere n'abanyagihugu bose ubu bahagurutse bavuga bati ikawa yacu ntiyoja kuzana amadovize ngo yahe ibindi bihugu urabona ko bahagurutse ikindi nace tuvuga nuko hahora amakori menshi ku ikawa na cyane cyane ayo makori agacariho n'umurimyi bigatuma igiciro kimanuka cyane ikindi nacyo ciza nuko abarimyi bika bagiye guhembwa kumwe kwa kera bagahemberwa amafaranga rimwe
umukuru wa Afrika se n'utundi turorero twerekana umwitwarariko wa leta
ubwa mbere amafaranga dutangwa mu ikomine yabaye amafaranga 11 ku kiro cikawa ibiturumbwe hama rero ayo mafaranga akazotangwa mu mashyira hamwe mwishira hamwe ryose ruhirikiye mu ikomine n'ukubwa rero ko ayo mafaranga azoheza kagaruka aciye mu ikomine gufasha abene igihugu bo muri iyo komine
icizere nihangiro bya leta no gushika ku mwimbo hagije mu myaka ya 80 Burundi bwimbura amatoni 30,000 ku mwaka mu gihe umwimbo uri hagati y'amatoni 12,214 mu mwaka weze ikawa yinjirije igihugu amamiliyoni 32 y'amafaranga y'amadolari y'abanyamerika hafi miliyaridi 34 z'amarundi umugambi w'ibanki y'isi yose wo kunagura igisata cy'ikawa uzotangura uyu mwaka ushobora gutuma igiti kimwe cyahora gitanga ikiro kimwe cy'ikawa y'ibiturumbwe cimbuka ibiro bibiri Eloje Urika Neza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Burundi kandi hari umukenyezi w'imyaka 34 yishwe mu gaturuturu kejo ku munsi w'Imana cumiswe munda. Byabereye ku mutumba Musenyi muri komine n'intara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi. Abamwishe gushika ubu ntibaramenyekana ariko hike kuwahoza ari umugabo wiwe. Ni inkuru twateguriwe na Fidel D'Antoine Sabimana.
Uwo mukenyezi yishwe mu gaturuturu kuno w'Imana yamenyekanye ku izina rya Nifasha Mamerita w'imyaka 34 yaba ku mutumba wa Musenyi komine n'intara ya Cankuzo inkuru dukura ku mutumba wa Musenyi zivuga ko bamwishe bamuguruje baca mucumita imbugita zo mu kazi bakinda Ndayisaba Maria n'umubanyi wiwe ku mutumba wa Musenyi ari nawe yatabaje ubwambere na kwigendera akanamucikanira ko aratubwira uko byagenze
nabonye paha yapfuye hariya muhira atari rukanga poka ngo ntabara Maria we ntabara basuma baranyishe Maria basuma baranyishe acacha no hiyo mukiko hanyuma nanje ncanugurura mukiko tuchaturahurirana nawe acaramfata arangumya cyane avuga ati ngo ndondereri impozi nyambike abantu hari kwa muganga ngubwira abantu bantu hari kwa muganga ubwo nyine cyasuka umupfunde w'amaraso mwishi hanyuma ncambona reka yamira genda namufashe yamira genda hama kera na kera nyine cyavuga nyine yamaze gushika hasi nyine yayamye yahise kuza kuraba ncambona reka araroha cyande kuri hasi ntandagamika neza hanyuma nshanza ndirukanga soka hanze nze ndapfutse induru ndayivugiriza aho hike hanyuma nshambona kwa rusu namba kwa rusuma nyene kwa ariko nshambona rutse rurirukanga rufise n'utoroshi runini ya cyane cyangwa manirukanga mvuduka nirukanga manuka hariya hepfo nakurica rwankurikira hanyuma rwo nkurika ruca rurava mu rarero ngaha kabaho kari ko gace karava hama kavuye ko ruca ruringi ntariho utwana tutaye tungana nk'utwo nakandi kamusumba niko kavuze ko gwace yitana n'igipanga gwagira ugitwaye na nyagipanga
nifasha amamerita yari umuntu abana neza n'ababanyi biwe ku mutumba wa Musenyi nk'uko byemezwa na Nkurikiye Matayo uwundi mubanyi wa nyakwigendera
yari umuntu mwiza cyane rwose kandi yari umuntu w'umukristo yari yifashe neza mu miryango nta ngorane n'imwe yari ifite mu bantu ntabwo namenya ariko nk'umuntu usanzwe ari mu ihari biragoye kumenya twe twabashyikirije kugira ngo umuntu tukorere amatohoza mwebwe nyine kubera n'umugabo yari yaramutaye
mbega hari ibyo batwaye mu nzu yiwe
reka twe ntabwo twamenye kuko abana twabajije batubwiye yuko ngo yasose mu muryango ngo jana amahera ati nta mahera mfise ati yama baca bamuzigura ati baca baragenda arirukanga nzi twamenye gusa nta kindi
mukuriye Heneriko umukuru w'umutumba wa Musenyi aremeza umubano mwiza wa nyakwigendera
sinashitse kare ubwa twese zadutangaje tumaze gushikaho zatoje cyane rwose hamwe ndakoranya ababanyi ba hano ndagitagira ntuze matabozo tuti none bora basuma cyane ati bavuga bati yara basumana nta mafaranga yafise none ntibaza kumuyiba kiri umuntu w'intungane umubanyi nawe cyari umuntu w'intungane nawe yagirira nabi yari umukuntu wifunda gusenga gutyo bati nakundi rero
umukuru w'umutumba wa Musenyi atabakora amatohoza bokorera kuwitwa Leonard Agijimana yahora ari umunega w'umuhisi Mamerita Nifasha
ati zozaza na nyine iki nihari ati nzo kombe zozaza na nyine tikubera kuko umugabo wewe afise undi mugore mu cyankuzo abose mu cyankuzo kuri barigeze gukeragana muri ya misi yahera bagize gukaragana rero ntibarabanye neza twese twubona takundi tuzavuye kwiryo hari bati urabona uhari no mwaka w'ikigongwe ati ngira kumbe yoba gira muri tayo kose yenekishije no ya bari kuma hari ise sifuze numvise abanyagihugu bati oh ke kasaba suma suba suma suba suma
amakuru ava muri komisari ya gipolisi mu ntara ya Cankuzo avuga ko rewo nahandaga Ijimana yamaze gufatwa ku mvo z'amatoza imusenyi mu ntara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
amakuru mu karere gipolisi cha Tanzania cyarafashe cyongera kirafunga umunyarwanda Kapiteni Segahutu Innocent yahoze yagirizwa ibyaha by'ihonyabwoko ryabaye muri 1994 mu Rwanda igipolisi gicungera imbibe cha Tanzania kivuga ko cyamufatiye ku mupaka muri district ya Ngara ihana urubibe n'intara ya Makamba mu Burundi yagirijwe ko yashaka kuja mu Burundi atabyangombwa afise byo kuja ku mupaka ni inkuru dushikirizwa na Pierre Claver niyo nkuru ari Arusha muri Tanzania
Inzego z'umutekano mu gipolisi gicungira imbibe mu gihugu cya Tanzania nizo zatangaje inkuru ko zafashe umunyarwanda yahoze mu gisirikare cya kera ku ipete rya kapitene azufi izina rya Sagahutu Innocent igipolisi gicungira imbibe za Tanzania cyamenyesheje ko cyafashe uwo mugabo kuri uyu wa gatanu ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi mu ntara ya Kagera district ya Ngara yahana urubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi ico gipolisi kivuga ko Sagahutu Innocent yari ko ashaka kujabuka umupaka ngo yinjire mu Burundi atabyangombwa afise igipolisi cyavuze kiti uwo yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare cy'u Rwanda yagerageje kujabuka imbibe kugiraje mu Burundi ndi kubera tabipapuro bikwiye yarafise byatumye afatwa uwo musirikare yahoze yagirizo byaha byo nyabwoko byakora abatutsi muri 1994 mu gihugu ciwe yaramaze imyaka itatu ari kuwe na TPR Sentare dasanzwe mpanabyaha yareshejweho n'ishami mpuzamakungu ONU gucira imanza abagirizwa igihe nyabwoko mu mwaka w'2014 iyo Sentare dasanzwe yaramurekuye imaze kugabanya igihano cy'imyaka 20 yari yahanishejwe gishegwa ku myaka 15 Sagahutu Innocent ari mu bandi bagabo 11 barekuwe bamwe barangije ibihano abandi bambitswe izera ubu bakiba iyarusha muri Tanzania kuko babuze ibihugu bibakira mu minsi iheze Sagahutu Innocent yari yavuganye n'ijwi rya Amerika yamenyesheje ko yifuza kuja kuramutsa umwe mu bamuburanira aba mu Burundi ariko yavuze ko afite ikibazo cy'uko be nabo bari kumwe atabyangombwa abafise uko niko yabivuze mu majambo yiwe
ntabwo ubu nashaka kujya gusura nkamunda avoka uri ibujumbura ngo mbone icyangombwa kimpa uburenganzira bwo kujya ku mupaka ngo mbe najya kumureba ariko ibyo ngibyo byazanywe na MICT ubundi kera urukiko rugihari twabwiraga le service de securite bakatwakira NC passe cyo bitaga emergency travel document bakagiteraho amakashi no ku mupaka bakagiteraho amakashi ukaba wajya gusura umuntu ariko hano tubona ibyo byose byaragiye bivaho ntitumenye uko bigenze ukagira hari umugambi nuwo kugabanya secteur liberté ugera ukabona mu yandi magambo ari prison ifunguye
amakuru duhabwa nabo babana mu nzu imwe yarusha batubwiye ko nabo nyene bamenye amakuru kuri uyu wa gatandatu yuko Sagahutu yafatiwe ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi ico bemeje nuko yari yagize amahigwe aviyarusha afise cyangombwa kimuha uruhusha rwo kurengana imbibe za Tanzania aba twavuganye batubwiye ko ico cangombwa yari yagihawe no gwego MICT rwa ONU rwashyizweho kugira ngo rurangize imanza zasigajwe na Sentare dasanzwe yereshiriweho u Rwanda ijwi rya Amerika ntiryashobogeye kuronka umuvugizi w'ubwo gwego kugira ngo yemeze canke hakane ko batanze ubwo ruhusha ico bikoze igipolitiki kijejwe imbibe camufashe kivuga ko yababwiye ko afise ibyangombwa ariko bagasanga ntibikwiye ikinyamakuru cy'abashinwa cyandikirwa muri Tanzania cyanditse ko Sagahutu yakibwiye ko yari afise uruhusha rumuha uburenganzira bwo gusohoka igihugu ariko ko igipolisi kitabisomye neza imbere y'uko kimuta muri yombi Pierre Claver ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika
ubu naho ni umwanya w'amakuru y'inkino yabaye mu karere twiyahere mu Burundi mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwire inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije.
Ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro cya mbere ryari rigeze mu mpera z'indwi twaraye turangije ku munsi wa 27 ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 8 ku kibuga citiriwe umugano Ludovico Rwagasore Atletico Olympique watsinze Messager Bujumbura igitsindo kime ku busa igihe cy'isaha 10 kuri ico kibuga nyene Lidia Ridiki Burundi Sport for Africa wakoso uyu murwi Interstar mu kuwutsinda ibitsindirwe ku busa mu gihugu hagati hariya kuri Stade Byizigiro mu Rumonge igihe cy'isaha 8 Magara Star wo muri iyo ntara wakiriye Buja City Magara utahukana inzizi y'ibitsindo bibiri ku busa ku murwi wa Meriya Bujumbura igihe cy'isaha 10 umugwi wa Vitaro watakaje amahigwe yo gutwara igikombe cy'uno mwaka inyuma yo gutsindwa na Aigle Noir w'i Makamba kuri Stade Rukundo Ingozi Messager Ngozi watsindiye umuhira na Flambeau d'Orest wo mu Ruyigi ibitsindo bibiri kuri kimwe no kuri Uwimana ihiganwa ryarabandanije i Bujumbura ku kibuga citira umugano wa Ludovico Rwagasore habaye inkino zibiri igihe cy'isaha 8 umugwi wa gisirikare Muzinga wanganije na Musonga tw'Igitega igitsindo kime ku kindi igihe cy'isaha 10 Musonga tw'Igitega watsinze Ledier w'i Bujumbura ibitsindo bitatu ku busa mu gihe hasigaye inkino zitatu kuri buri murwi imbere y'uko ihiganwa ry'uno mwaka rirangira Lidia Ridiki Burundi Sport for Africa ni wo wa mbere ufite amanota 59 umugwi wa kabiri ni Atletico Olympique n'amanota 57 Vitaro n'uwa gatatu n'amanota 52 Aigle Noir n'uwa kane n'amanota 50 mu kibanza cya gatanu hari Messager Ngozi n'amanota 48 ubwa gatandatu hari Musongati n'amanota 42 ubw'indwi hari Buja City n'amanota 36 Olympic Star ni umunani n'amanota 32 mu kibanza cy'icenda hari Ngozi City n'amanota 30 mu kibanza cya cumi hari Lelier n'amanota 28 11 hari Messager Bujumbura ufite amanota 28 ubwa 12 haza Rusizi FC n'amanota 28 nyene mu kibanza cya 13 hari Interstar n'amanota 26 Flambeau d'Orest uri mu kibanza cya 14 n'amanota 25 ubwa 15 hari Magara Star n'amanota 25 ubwa 16 ari nabwo bwa nyuma hari umugwi wa gisirikare Muzinga n'amanota 20 bitegekanijwe ko imirwi itatu izo mu bibanza bitatu bya nyuma izokoroka mu cicaro cya kabiri mu mwaka uza ikazasubirirwa na yindi itatu izoduga ivuye mu cicaro cya kabiri nyine ku rwego rw'igihugu kuri uyu wa gatandatu ihiganwa ryitiriwe umunsi mukuru w'abakozi uhimbazwa kugenekereza rya mbere ukwezi kwa gatanu ku isi ihiganwa rihuza imiyabaga iri munsi y'imyaka 15 ryari rigeze mu cya kabiri kirangiza imigwi ine iserukira ibigo byigisha umupira w'amaguru Academy Umutima yo mu ntara Cibitoke na Bubanza na Academy Aigle Noir y'i Bujumbura n'i Makamba niyo yari igeze mu cya kabiri kirangiza kuri uyu wa gatandatu urukino rwa mbere rwahuje Academy Umutima w'umu Cibitoke na Academy Aigle Noir y'i Bujumbura ubwo rukino rwarangiye ku nzizi ya Academy Aigle Noir y'i Bujumbura y'igitsindo kimwe ku busa bwa Academy Umutima y'umu Cibitoke urukino rwa kabiri rwahuje imigwi ya Academy Umutima y'i Bubanza na Academy Aigle Noir y'i Makamba ubwo rukino rwarangiye ku nzizi ya Academy Aigle Noir y'i Makamba y'ibitsindo bibiri ku busa bwa Academy Umutima y'i Bubanza urukino rwa nyuma rwo guhiganirwa igikombe citiriwe umunsi mukuru w'abakozi rukazohuza imigwi ya Academy Messager Aigle Noir y'i Bujumbura n'i Makamba i Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka ubu naho dusimbire mu Rwanda Jean Claude Munyandinda atubwire ibyaranze inkino mu Rwanda.
Mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika icyizere cy'ikipe ya Rayon Sports cyo kwinjira mu cyiciro cy'amatsinda cyayoyotse ejo kuwa gatandatu umukino wo kwishyura ku ntera ya gatatu wabereye kuri Stade Amahoro i Remera hagati ya Rayon Sports yo mu Rwanda na Rivage United yo muri Nigeria amakipe yombi yaguye miswi aranganya ubusa ku busa kubera ko mu mukino ubanza wari wabereye muri Nigeria Rivers United yari yatsinze Rayon Sports ibitego bibiri ku busa Rayon Sports yasabwaga kubyishyura ndetse ikanarenzaho usibye no kwishyura ibitego bibiri no kubona kimwe cyo kwimara gahinda byarananiranye abakinnyi nka Dominique Savio Nshuti Pierre Kwizera na Shassir Nahimana nibo nibura bagaragaje umuhate wo gushakisha impinduka ariko biranga bibi by'ubusa ikarita y'umutuku yahawe umukinnyi Mweke Ifeanyi wa Rivers United ku munota 57 ntacyo yayihungabanyijeho ahubwo yakomeje kuryama ku bitego byayo byo mu mukino ubanza kugeza ku munota wa nyuma umutoza w'ikipe ya Rayon Sports Juma Masudi ati impamvu ntacyo twashoboye gukora nuko abasore bakiranaga igihunga.
Twakinye kuri pressure, buriya ukinye kuri pressure abantu batari efficace imbere y'igore iyo yibazo baje badefanje neza ifoko udefana kandi ugashaka igitego ntibyari byoroshye. Ni ekipe ifite abantu bakoresha ubwenge cyane ariko mu mupira buriya no turabyemeye ko tuvuyemo ariko nuko twagerageje gukina twakoze ibyo dushobora ariko umupira nuko mwarasinda twavuyemo ariko turemeye ni ugukomeza ibindi izindi gahunda ziri imbere.
Uyu mutoza kandi yemera ko abakinnyi ba Rivers United ari abasore mu gihagararo ku buryo nayo yabaye impamvu yo kubuza Rayon Sports gutsinda.
Kwatasa no kudefana biratandukanye, kwatasa biragoye kuko ugomba gucenga, ugomba gutera sante, utere pasi, utere ni ibintu byinshi ariko kudefana ni umuntu arahagarara n'ikindi bari bafite avantage nuko igihagararo cyawo ari inyuma imipira yo hejuru usanga n'ibibazo ntabwo twateye imitwe urumva ariko mu mupira turabyemeye ko tuvuyemo ariko tunakomeza izindi gahunda nta kundi twakora ngo dusigare.
Nyuma yo gusezererwa ariko ngo gahunda zindi zirakomeza. Masudi abona ko abafana baramutse bacitse intege n'igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda gishobora kubacika.
Abafana ntibacitse intege kuko icyo Imana yatwandikiye nicyo tucyemere kuko mu mupira buriya urakora ibintu byose ariko hari icyo Imana ikwandikiye yatwandikiye ko tuvuyemo tuyakire ariko dukomeze shampiyona kuko tutabyakiriye neza bishobora gutuma na shampiyona tuyibura kandi dufite umwanya mwiza wo gutwara shampiyona na Coupe de la Paix imbere yacu.
Mu majonjora y'ibanze muri iri rushanwa Rayon Sports yari yakuyemo wa Usaramu yo muri Sudani y'Epfo. Ku ntera ikurikiraho Rayon Sports yakomeje idakinnye umukino wo kwishyura n'ikipe ya Onze Créateurs yo muri Mali kubera ibihano byahawe iki gihugu. Yari Claude Munyandinda, Kigali.
Naho nimwumvise ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi.
Kutizigirana gukomeye kuhari muri iki gihe hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'icyifuzo cyo kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri biherutse kwibonekeza i Moscow. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov baratanze ikiganiro inyuma y'uko Tillerson abonanye na Lavrov hamwe na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin. Tillerson yavuze ko ibihugu by'ibihangange bifise ibigwanisho ruhonyangana nka Amerika n'Uburusiya bidashobora gutuma imigenderanire hagati yavyo imera nabi. We n'abategetsi b'Uburusiya baganiye kugene bokomeza gukorana hagati y'ibihugu vyabo. Naho Uburusiya bubandanya kuba igihugu gicuditse cyane na Perezida wa Siriya Bashar al-Assad, Tillerson avuga ko ashobora kwagirizwa ivyaha vyo mu ngwano ku mabi yakoreye abanyasiriya. Amerika n'Uburusiya biremera akamaro gakomeye ko gutuma abagira iterabwoba bashaka gutera ibihugu vyabo bataronka ubuhungiro muri Siriya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson avuga ko we n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov bemera kandi igihugu ca Siriya kirangwa n'ubumwe n'umutekano, bombi bakaba biteguriye ibiganiro ku nyishu yerekeye intambara muri Siriya. Yamara Tillerson yarasubiye kwibutsa aho Amerika ihagaze ku vyerekeye Leta ya Siriya mu kuvuga ko iyo leta yateguye yongera ishyira mu bikorwa igitero cyabaye ku itariki zine z'ukwezi kwa kane cyakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara cyagizwe mu gisagara cya Khan Sheikhoun. Mu biganiro hagati ya Tillerson na Lavrov ntiyashigikiye umugambi w'Uburusiya wo gushyiraho uburyo bushasha bwo kugira itohoza kuri icyo gitero. Amerika yemera ko ishyirahamwe ONU n'ishyirahamwe rijejwe kuziririza ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara bisanzwe bifise ubuhinga bwo gutohoza ibyagirizo vy'uko Siriya yakoresheje ibigwanisho vyicisha imyuka y'ubumara. Ku vyerekeye Korea ya Ruguru, Amerika n'Uburusiya vyarumvikanye ko ikigobe cya Korea gitegerezwa gukugwamwo ibigwanisho ruhonyanganda izo mpande zose zaraganiye uruhara rwubaka Uburusiya bushobora kugira mu gutuma Korea ya Ruguru ihindura inyifato yayo. Ku vyerekeye Ukraine, umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yasavye Uburusiya gushira mu ngira amasezerano mu gisagara ca Minsk agenewe kugabanya uruhagarara n'ubwicanyi mu seruko bwa Ukraine hamwe no gufata ingingo zigenewe gukura abagwanya ubutegetsi bashaka kwiyongora kuri Ukraine mu buseruko bw'igihugu hamwe n'ibigwanisho vyabo bikomeye. Diretse ivyo bibaye ngo imigenderanire hagati ya Amerika n'Uburusiya ntizosubira kumera neza. Amerika n'Uburusiya vyarumvikanye ku vyerekeye gushiraho umugwi ujeje gutuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri isubira kumera neza.
Iryo ryari ijambo ry'intangamara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio y'ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, ibiganiro byacu bigarukiye ngaha muri aka kanya. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro, amakuru avugwa ijyanye no ku isi nayo twashikirijwe na Rosine Munezero. Fatuma Ali Maskarara niwe yashize hamwe ibi biganiro tubifurije umunsi wa mbere mwiza mu ngo no mu bikorwa byanyu.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.